mukomeza kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenie Mukankosi ndabaramukize aho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu mu biganiro mwumvira kuri FM 88.3 FM 104.3 i Kigali mu Rwanda mu Burundi mukabyumvira kuri FM 99.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Iyo raporo rero umengo bamaze gucurubanza uvuze ko habaye byagahobera biro bikoregwa ikiremwa muntu kandi ugashobora kuzobane ukeneye kubana yandi matohoza twabonye muri n'igihushade cyane.
Uwo ni Ministre Martin Nivyabandi ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi avuga uburyo bakiriye raporo y'itsinda ry'impuguke za ONU ryakoze amaperereza ku Burundi ku byaha byibasiye inyoko muntu. Iyi nkuru turayigarukaho mu kanya. Mu nkuru twabateguriye duhere kuri y'itsinda ry'impuguke za ONU zigenga ryakoze amaperereza ku Burundi kuri uyu wa mbere ryasabiye i Geneve mu Suwisi ko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rwakurikirana abantu baregwa ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Iryo tsinda ryagejeje kuri komiseri mukuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu amazina y'abategetsi b'u Burundi bashinjwa ibyaha by'agahomamunwa. Mugenzi wacu Eroje Budikaneza adufite inkuru irambuye.
Icyo cyegeranyo cyashyizwe aho ni Geneve mu Suwisi kuri uyu wa mbere kirimo urutonde rw'amazina y'abantu bagizwe amari n'ibyaha bifatwa nk'ibyaha by'agahomerabunwa byakozwe nyuma y'indyane n'impari za politike byaduse mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 zitewe n'ingingo y'umugambwe CNDD-FDD yo gusubira gutora Perezida Nkurunziza nk'umukandida wawo mu guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Umugwi w'abahinga batatu bigenga batohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi guhera ico gihe wahayo mazina Zedrad Ariusen komiseri mukuru ajejwe gatera akazi na muntu wafise uburenganzira bwo kwereka ayo mazina inzego zemejwe na ONU. Igishasha muri iki cegeranyo ni uko ijambo ihonyabwoko ryakuwemwo mugabo abawugize bemeza ko amajambo aremereye harimo n'ibitutsi bikibazo ubwoko bw'abatutsi byakoreshejwe ariko mu kuvuga kudashobora kwemeza ko hari politike yo guhonyora umuce w'abanyagihugu ihari. Uwo mugwi wemanga ko hari ibintu ufite ivyemezo navyo nibi. Ubwicanyi burobanura bubandanya gukorwa kuboreza abantu igufa, ukubahohotera, guhagarika no gufunga abantu ata mateka akurikijwe hamwe n'ayandi mabi harimo gufata abakenyezi ku nguvu. Imigwi yagirizwe ibivyaha ahanini inzego z'umutekano hamwe n'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi mbonera kure n'iyindi migwi itavugwa amazina iyoboka leta. Abagize umugutohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 baremeza kandi ko imigwi itavuga rumwe n'ubutegetsi nayo nyene yakoze ivyaha bihonyanga agateka akazina muntu mugabo bagasigura ko vyabagoye kubitohoza neza ngo bamenye ukuri ivyo arivyo. Mu vyo mugwi busaba abategetsi b'u Burundi no gufuta imitahe mpuzamakungu basohoreye bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo mashirahamwe yigenga batagirizwa ivyaha bikomeye no gusubira kureka igisata c'agateka akazina muntu cyaho ni cyahagaritswe gukora mu kucyenda mu 2016 igasubira ku mirimo. Uwo mugwi usaba n'uko abantu bose bafungiwe imbo za politike borekurwa. Abahinga batatu bagize uwo mugwi urongowe n'umunyarigeriya Fatou Gerguz basaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yirahe gutanguza icyese amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi n'ukurikirana abavyikekwako. Hari haheze igihe iyo sentare yuguruye amatohoza y'ibanze. Leta y'u Burundi yihaye ikiringo co kuva muri CPI Burundi mu kwezi kw'icumi kuza. Abahinga ba ONU bigenga bahamagariye abategetsi b'u Burundi gusubira kuri iki cemezo. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gasabwa kwitura CPI ku vyaha byose iyo sentare yemerewe gutohoza ko bizokorwa inyuma y'aho u Burundi butazobaho kigengwa n'amasezerano yayo kugira ngo abavyikekwa ko bakurikiranwe. Umugwi w'abahinga batohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ugizwe n'abantu batatu. Fatou Gerguz aturuka muri Algeria, Ren Alapini Ganzu ava muri Benin n'umwongereza akazi Françoise Hampson. Ku magenekezo ya 18 na 19 ku kwezi cegeranyo c'umugwi kizosubira kwerekwa abaseruka ibihugu 47 bigize inama y'agateka kazina muntu ya ONU bazoba bari mu nama yabo igiri ya 36 izobera i Geneve kuva ku itariki ya 11 gushika ku ya 29 ku kwezi. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze inama nshingamateka y'u Burundi yagenye umugwi w'abashingamateka 12 biga ibiri muri iki cegeranyo. umushikiranganje wagati ya kazi na muntu Martin Ivyabandi yaramaze kuvuga ku ingingo zose zizofatirwa Burundi zishingiye kuri kicegeranyo leta izoziyamiriza Eroje Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika urakoze Eroje Burika neza kuri iyi nkuru turacyari kuri iyi nkuru rero kuri iki kibazo mugenzi wacu Oriane Tangishaka mukanya gashize yaganiriye na Ministri Martin Ivyabandi ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi amusobanurira ku buryo burambuye uko bakiriye iyo raporo y'impuguke za ONU ku byaha byakozwe mu Burundi
Iyo raporo twayiravye turayisoma turasa turayiraba ariko biraboneka nuko iyo raporo by'ukuri atayihuriye n'ukuri kuko ni urukurikirane rwa ya raporo imwe yanditswe na UNIB iyo raporo nayo leta y'u Burundi ikaba yari yagerageje kwerekana yuko ibirimwo bidahuje n'ukuri yaho ahanini ya ubona umwe ngo ni raporo yakozwe n'abanyapolitike bidahuye neza n'uko ntande maraporo aba yubatse kavuga yuko rero kwa yari ukurikirane rwayo kandi nabyo bya UNIB twe twababwiye yuko twe tutabyeme cyane cyane yaho uvuga yuko byose byakozwe n'inzego z'umutekano ukavuga ko byakozwe n'umuhari w'umugambo uri ku butegetsi w'imbonerakure aba ko ubugiye kure cyane kandi amatohoza utarayarangiye iyo raporo rero umengo bamaze guca urubanza uvuze ko habaye ibyaha by'agahobera bikorerwa ikiremwa muntu kandi ugashobora ko uzobane ukeneye kuvana yandi matohoza twabonye harimo n'igihushade cyane
mu minsi yahera mu ruganda rwo kurabira hamwe ingene agateka ka muntu kifashe mu gihugu mwavuze ko ibibazo byo mu Burundi bidakenewe gutorerwa inyishu zavuye mu Busuwisi cyangwa mu Buruseli nta makenga mwaba mufise ku ngingo zofatwa bahereye kuri raporo ingingo zofatwa ziciye mu kanama ka ONU kajejwe umutekano ku isi
Aleka tuwe tubisubire icyo fasha Burundi muri kino gihe samatohoza yoza gukorwa nkuko twabibonye muri ya raporo yokorwa na ICC International Criminal Court eka ibikomeye cyane nuko tuza leta y'u Burundi n'inzego zayo biyemeje kugwanya icyo cyose cyotuma ukudahana gutsimbatara Prokirere wa Repubulika yara ayo madosiye yose ariko baravuga yaruguruye amadosiye aho dusaba yuko abantu bose bico baterera bafite ico bazi bogerageza bagatanga makuru hanyuma inzego z'igihugu zigakora kujya n'ijya sentare mpuzamakungu bavuga kwiza yuzuriza izindi sentare zihari igihe zadananiwe ariko gushikara amasaha nta kintu na kimwe kiretse bashyira muri aya maraporo cyerekana yuko ubutungane bw'i Burundi bwarananiwe ikindi nacyo tuvuga ni uko nabo bantu nabo nyine barazi ubwenge ntibapfa gufatira ibintu gutyo gusa nabo nyine barazi ukuntu bakora amatohoza cyane cyane tubakora icyo cyegeranyo yumva nashyira n'ikikwije ko cyavuze ko ntibabonye ubundi mwaka kandi twe tukibara ati none ubwa mbere iyi nibe yarakoze iratanga raporo bazana ati kutugira amandi matohoza iratanga amaraporo idatigira ayandi kandi none atoba twibaza yuko nkumva ari ibintu ariko barashakisha ariko batarabona neza twe tuvuga tuti ibyabaye ari ibyabaye hari abantu bapfuye hari abazimiye inacyo bituma na leta y'u Burundi by'ukuri turababazwa cyane n'ibyo byarashitse mugabo ntitubishyiremo bya politiki
Uwo ni Ministri Martin Ivyabandi ushinzwe agateka kazi na muntu uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi yaganiraga na mugenzi wacu Oriane Tangishaka ku byerekeye raporo y'impuguke za ONU zigenga zakoze ku byaha byakozwe mu Burundi Tuve mu Burundi noneho tunyarukire gato muri Tanzania abana babiri bataragera ku myaka 10 y'amavuko batwikiwe mu nzu kugeza bitabye imana abandi bavindimwe barakomeretse aho nejo ku cyumweru mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania abantu bari batari bamenyekana batwikiye abo bana mu ihema bari baryamyemo harimo n'ibyari birimo byose birakongoka umunyamakuru mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yabashije kuhagera abaza uko byagenze ategurira inkuru
Inzu yaturiwe iri muri zone ya 10 mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania. Iyo nzu yahiye yariryamyemwo umuryango w'abantu batandatu. Amakuru dukura yo atumenyesha ko abana babiri b'abakobwa, umwe w'imyaka 5 uwundi w'imyaka 7 bahiye bikomeye gushikaho bitaba Imana, bamaze gushikanwa kwa muganga kuri uyu wa Mungu. Ababanyi b'uwo muryango twashoboye kuvugana mu ijoro batubwiye ko babonye umuriro mu bucagucago bwa kuri uyu wa Mungu.
Inayirutse n'abana babiri bayiruka
umwe mu batwara bande mu mazone yo ngaho induta yatumenyesha ko vyabonetse ko abaturi iyo nzu bayisutse ko igitoro ca essence. Abagizi banabi baturiye iyo nzu ntibarafatwa, ariko igipolisi catanguye amatohoza nkuko abandanya bivuga.
Mugaboneka ku itenti bari bayisize ko essence bose bisa nuko bahiye. Mugabo babiri bo bakiye bapfa, uyundi yababaye cyane mu mugongo ariko aravugwa bamutwaye umwanza. Rugo wewe yirutse nana rugo mugabo amaradiyo yarafiseyo amasora ifu yarafise byose nta na kimwe yarokoye. Nabo bantu rero baciye bapfa na nyina yahiye ku kuboko mugabo umuganda cyo yabaye
gushika ubu. None abakoze ubwo bugizi bwa nabi hari uwo barafatwa canke hari uwo bayikekwa?
Nukuri nta nabo tuzi. Polisi yavuze ko yatanguye amatohoza, twahamanye barafotora baragira iki muganda na kimwe bwa bureta byari iki byose wari umunyota gusa nta na kimwe yarokoye. Wari umunyota gusa n'uwo mugabo bavuga ati ko yararokotse n'Imana. Umuryango hari umuntu bari bashwanye babiteka ko ariwe yoba yarabacuye uwo bashwanye n'umugabo ntibasubira kumubona.
Amakuru twakuye muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta abandanya avuga ko muri iryo joro nyene buca haba ku wa Mungu haturiwe n'izindi nzu zibiri mu mazone y'icenda na 10, ariko Imana yarakinze abantu barashobora kuzizimya atakirononekara. Mu kwezi guheze naho nyene hari haturiwe inzu zibiri zo mu mazone ya 13 na 16 bituma abantu batatu bakomereka. Gushika ubu nta buramenye igituma hadutse ubwo bugizi bwa nabi bwo guturira amazu, eka n'abayaturira nta burafatwa. Icyo bikoze bamwe mu mpunzi bikeka ko ari urwanko hagati y'abashaka gutaha n'abatarabishaka.
Yose izo nzu uko ziriko zirashya ni urwanko rw'abiyandikishije gutaha, ashaka abatiyandikishije ko basiga bapfuye cyangwa ko nabo bohunga ku nguvu kugira ba bahungute ku nguvu babone yuko umutekano wabo udakwiye.
Ubwo bugizi bwa nabi bwadutse mu gihe ikiringo cyo gutahukana abavyifuza kandi banavyisabiye cegereje. Umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi hamwe n'ishamwe mpuzamakungu ASER gita impunzi watangaje ko impunzi za mbere z'abarundi zirenga 12,000 zizotahukanwa ku munsi wa 4 w'iyi ndwi itariki 7 z'ukwezi kw'icenda. Iyo kambi ya nduta irimo impunzi z'abarundi zirenga 126 mu gihe igihugu cya Tanzania kirimo abarenga 277,000. Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Karaveri, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Tuve muri Tanzania tujye noneho mu gihugu bituranye cya Kenya, aho kwa gatanu iki cyumweru gishize tariki ya mbere ukwezi kwa cyenda, urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cya Kenya rwasheshe amajwi yavuye mu itora ry'umukuru w'igihugu. Komisiyo y'igihugu y'amatora yari yatangaje ko Perezida Uhuru Kenyatta yatsinze. Urugaga rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi rw'igihugu cya Kenya rwakiriye neza icyo cyemezo cy'urukiko. Perezida Uhuru Kenyatta we yavuze ko atashimye icyo cyemezo ariko ko acyubahirije. Yatangaje ko ishyaka rye hamwe n'abanyagihugu bamushyigikiye badatewe ubwoba n'uko amatora asubirwamo kuko bafite icyizere cyo kuzatsinda. Mu kiganiro muri Isanga mu kanya kashize, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse kuri iki kibazo cy'amatora ya Kenya. Abatumirwa bari Bwana Gamaliero Ndaruzaniye wahoze ari ambasaderi wanabaye minisitiri, hakaba kandi ambasaderi Edouard Bizimana uhagarariye u Burundi mu Burusiya, na Bwana Nyangoma Leonard umukuru w'ishyaka CNDD ari na utangira avuga uko bakiriye icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Kenya.
Ijyangingo yafashwe na sentare zinyuzwa igihugu cya Kenya ngene twayakiriye twaramaze no kubimenyesha mu itangazo twasohoye urya munsi nyene. Ni ingingo twashimye cyane, ntitwari tuyiteze cyane kuko bavuga mu gihugu ngo ntawe uribwa neza atungo yitware ku nzoka. kubera ubucamanza mu bihugu byinshi iwacu bukunda kwegamira ubutegetsi ishingwantwaro ariko twarayishimye cyane turashima n'ingene ndetse n'ingene abarongoye abandi muri Kenya y'umukuru w'igihugu yaba wararongoye abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi yabyifashemo babyifashemo umukuru w'igihugu Kenya tangu uko wabivuze yaremeye yarahakanye ntiyashimye iyo ngingo ariko yaravuze yuko azoyubahiriza hanyuma umukuru w'urunani rw'imigambwe yari yahiganywe n'uwo mukuru w'igihugu Raila Odinga yaragifashemo neza arahagarika kugita abantu mu ibarabara hanyuma arashikira yosentare ntarenyuzwa wabone yuko mbego ntabyize cyane yarabanje kugonanwa ariko aragendayo ariko urabona yuko byagaragaye yuko bamize amajwi mu matora hanyuma rero amatora agiye gusubirwamo ariko turashima cyane cyane ingene yabyifashe mu mboneka rimwe muri Afurika nko mu gihugu cy'iwacu si ibintu byo gutabira bararenganijwe tukabona aho twitwara batwibye amajwi mu matora nk'uko nyine nicyo gituma iyo ngingo iteka igihugu cya Kenya Afurika n'ahandi no mu bindi bihugu byo ku isi atari muri Afurika gusa
yego muriho ambasaderi yamubwiye ndaruzaniye ingingo mwakiriye gutembega icigwa izoha ibindi bihugu byo muri Afurika n'iki
murakoze cyane gushyira ikiganiro nibaza yuko muri Kenya ingingo yafashwe yerekanye aho bageze mu iterambere rya demokarasi ni ukuvuga demokarasi ishingiye ku mategeko igihe uwari yatsinzwe yitwaye ntibamutsinzeho baramwemereye urubanza hanyuma babishinzwe barabitohoza abacamanza baraje inama bamwe bashinga yuko hibwe amatora babiri batabyemeye barabemeye baravuga nabo aho bahagaze ariko bashira aho intahe ya benshi ishize yuko amatora yasubirwamo igihambaye kuri jewe n'ubwo buryo intahe yakurikijwe mu gihugu cya Kenya umukuru w'igihugu yasi nguvu nk'uko umushanyanyama heje kubivuga ati naho ntemeye ndemeye gukurikiza ingingo yafashwe igitangaza rero uko nibaza mu babanyi ni igitangaza kuko inyangamo yabivuze muri Afurika niyo nta iyo ngingo rero izotuma n'abandi bafatiraho kugira ngo hagengwe n'amategeko
yego namwe ambasaderi Edouard Bizimana ikintu kimeze nk'ubudasa hagati ayo matora muri Kenya n'amatora ahora abahandi muri Afurika hariho abantu benshi bavuga ko kenshi na kenshi usanga nk'imigambwe tavuga rumwe na leta idafite ingufu nyinshi cyane gose ugasanga kenshi na kenshi iyo ibiharuro bitangajwe iyo migambwe ikivuga ko amatora yibwe canke iyo migambwe ikanka no kuja no mu matora ubudasa buri hagati y'ayo matora muri Kenya n'ibindi byinshi ba muri Afurika n'ubu
yego nashaka mbanze guhamiriwe abatumbiriza twese bose cyane cyane abashinga ntahe gishanga ikiganiro hanyuma nashaka icyo nashaka kuvuga cyane nuko abandi babivuze ingingo yafashwe na sentare ntarinyuzwa ingingo yerekana yuko ubucamanza muri icyo gihugu bumaze gutera intambwe imbere hanyuma ikindi kigwa gikuru nibaza twokuramo nuko abantu boreka gushira Afurika mu mufuko umwe bakabona yuko Afurika yose umenga ni igihugu kimwe kandi tuzi ko Afurika ifite ubudasa bwinshi aha rero byerekanye yuko hari ibihugu bimaze gutera imbere muri iyo ntwaro ya demokarasi hanyuma jyewe ikintu maze kubona nuko mbona umengo ibihugu biri bisanzwe bivuga ururimi rw'icyongereza rurafise intambwe rumaze gutera mu bijanye na demokarasi icyo rero ngira ngo naho nyene cyo tubera icigwa hanyuma kenshi turamaze kubona yuko muri Afurika ata abantu bemera ko batsinzwe biragora hanyuma kubona rero yabonye atashimye ibyavuye mu matora akitura ubutungane nibaza ko ari ikintu gikuru cyane abanya Afrika benshi boza barisunga hanyuma n'uwari yitwa ko yari yatsinze aho bari baguze ko yatsinze nawe akemeranye naho intahishize akemera aho ubutungane bushize
tubibutse inshuti muri Serikom muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise Matias Miliyoneza mu izina ry'ikirundi ni nde Matias
Hitimana
muri hehe
Bujumbura
lego murafite kibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane ku nyingo ya sentare ntayinyuzwa y'uguca Kenya y'ukufuta amatora y'umukuru w'igihugu
ese cyumviro
lego
rero nagomba ubwa mbere ho nkeze sentare mu guca Kenya ku ngingo y'ubutungane yasashe ikabona yuko igihugu gitogwa mu kaga kubera umukuri kugira y'ubutungane amatora oba utazifashemo neza ama nkabandanya mvuga uko byerekeye hano izabaye hano mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi ukuntu sentare igeje kubahiriza serivisi shingiro itazifashemo neza abadacanamwo ba ingingo igafatwa n'abadakwiye ndabo mu nyuma icyemezo ariko bikaba byatumye haba imvururu zahitanye n'abarundi benshi nko kuri ico nagomba gukebura cyane cyane abantu bo mu masentare y'abacamanza yuko boza baritondera kuko ingingo bafashe ishobora gutuma haba ubwicanyi cyanke imvuru bigahitana ubuzima bw'abantu benshi kandi urumva nabo baba bafise nk'uruhara murakoze cyane
murakoze mushyana Hitimana Matias mu kanya ndasaba abashinga ntabwo bagira icyo bavuze kuri icyo bushikirije ariko nagomba ndababaze ambasaderi Edouard Nduwima ambasaderi Bizimana mutubwire cyane abantu benshi bari bafite ubwoba ko mu gihugu cya Kenya hashobora kuba kwaduka indyane ikase ubwa mbere harigeze kuba amatati ugasanga harabaye ubwicanyi cyane matora ariko abo banyagihugu barashoboye ika kwigenza ukuntu naho hari impari nyinshi cyane rwose ata muntu yariye urwara ubundi ka ubwicanyi hirya no hino gatoyi ariko bapanga nk'ubwicanyi butameze nk'ubwicanyi twa matubona ahandi hose ikintu mwibaza ko abanyagihugu bashobora kuba cyane abategetsi babo ikintu bashobora kuba barashoboye kurusha abandi bategetsi aho tubona ko kenshi na kenshi haca haduka ubwicanyi y'abanyapolitiki batumvikanye ku ntumbero cyane ikakubiharuro byavuye mu matora cyangwa ukuntu amatora ariko yatunganye
ego murakoze nibaza yuko byavuye ku butwari bw'abo bantu bariko barahangana mu matora n'ingene babyifashemo kuko uwatsinzwe uwavuga ko yari yatsinzwe icyo gihe yashimye kwitura intahe ntiyashimye gushyira abantu mu ibarabara naho nabona byari byatanguye hanyuma n'uwitwa ko yari yatsinze nawe yavuze ati yemeye aho ubutungane bushize kugira ngo hanyuma urubanza ruzosubirwemo abantu batiriwe baraja mu ibarabara hanyuma ikindi nibaza cyatumye ni uko murabona byari biherutse amatora yaheruka abantu barapfuye kubera ibyo bintu by'amatora hari abatemeye ibivuye mu matora nibaza rero ko byabaye ikirwa cyahaye abo bashinga ntahe babiri baravuga bati ntitwosubira hahandi kugira abantu basubire kwicana kubera iby'amatora bakirika twishinga ubutungane
ego namwe mushyana inyangoma ikigwa tuvuze nko ku Burundi byashitse ku Burundi aho abanyapolitiki batumvikanye ku bibazo bitari bike ikicigwa bokuraho kugira ngo byanse batumvikanye ntibinde kuja mu migere n'ikihe ikigwa bokura muri ibyo bintu byabaye mu gihugu cya Kenya mu kanya
ivyigwa twokura muri ivyo bintu vyabaye muri Kenya ni vyinshi muri Kenya nkuko mu ambasaderi Edouard aje kubivuga muri Kenya barakoreye ku cigwa cakahise kuko jewe naragenda bikurikirana vyabaye Kenya sagasosiyeshwa mu murimo w'ibihumbi bibiri n'indwi bari vy'amajwi indango murango narabona niyo nari muri Kenya barayatwara hanyuma harapfa n'abantu benshi kiya gihe Odinga yari yatsinze rero babibonye amategeko bagiye barahindura gose kuko no kugira amatora agenze neza haba hariho amategeko yubatse neza atomoye twebwe baratwibye amajwi cyane gose mwaka w'2010 iby'umuntu w'2013 ntacyo beva ko njyewe mbona ko ata amatora yabaye baratwibye gushikaho na bya byegeranyo n'ubu naho wabaza uti icegeranyo cyaguye amatora mwaka w'2010 amatora y'2020 ntaho nta namwe wugisanga muri ibi bihe ibyo rero bikenewe yuko ari mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu n'amategeko asubirwamwo hanyuma ugushiraho rero imigwi icungera amatora ni ikindi kibazo nko mu Burundi twebwe umugwi uravye n'uwa perezida ushirwaho na perezida n'amategeko ntatomoye neza n'umugwi mutonya w'abantu batanu bashobora no kugurwa
ikibazo muvuze gihambaye cyane rwose mushana nyangoma n'ikibazo cy'amategeko atomoye ikibazo gihambaye cyane rwose reka
abantu n'abantu n'ikintu gikomeye kuko amategeko urya amatora urya ntiyibwa ku munsi urya munsi babinjiza agakaratasi muri kajya gasanduku amatora bashobora kuyiba imbere yaho umugihe cyo kwiyamamaza ku munsi w'amatora n'inyuma yaho
kuri amatora mushya nayo nyangoma mvuga ko yiziye yibwe mu 2010 hariho imirwi myinshi ivuye hanze ariko yashikije icegeranyo gitandukanye n'ibyo muriko murashikiriza ikindi kintu nuko hariho ishyamwe rikomeye cyane rwose ritoza amatora muri Afurika eka mu Burundi yari icyo igisata cyaryo cyari kiyongowe na Dr. Christophe Sebudandi akaba yarashikirije icyegeranyo cy'ukuntu ibyo batohoje ukuntu imigambo yari yifashe imigambo myinshi yari ifite amajwi make make cyane rwose mushya ntahe nyangoma ariko reka tubaze na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye muvuze cyane rwose nyangoma aravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'amategeko atomoye mu bintu abarundi babonye cyane cyane kubyerekeye ya bwizwa shingiro hari amategeko adatomoye cyane ika rero yavuze ko n'ikibazo cy'imboneza intwari ziri ku mpande zose muri Kenya ibyo byatumye rero hataba uruhagarara naho ikagwibonekeza imbere no mu gihe cy'amatora ikintu cyo gukorwa kugira ngo ayo mategeko mu Burundi atomore ntihagire umurwi umwe uyumva ukushatse uwundi burwi ukayumva ukushatse hokorwa iki eka imboneza zokora iki kugira ngo ibyashitse nkuko umushinga ntanyangoma yabivuze habe icyigwa cyo muri kahise ikintu kugira ngo abarundi nihasubira kuba amatora ntibasubire kucanamwo byose bice mu butungane nkuko hokorwa iki
murakoze cyane rwose nagira nshimire umushinga Ambassadeur Bizimana kandi ndashyikirije kubyerekeye ubutwari bw'abahiganwa i Kenya bagashyira intashize bose n'igitangaza igihambaye rero mu matora nibaze yuko ari gushyira amahoro imbere niko perezida w'Uhuru Kenyatta yavuze ati ndasabye abakenya bose mugwanira amahoro mushyikira amahoro amatora tuzosubiramo n'intashize ku kibazo cy'amatora y'i Burundi sinibaza yuko ari uko amateka adatomoye habana amateko yose arahinyanyurwa n'ikimenyamenya mushya ntayanyamaje kuvuga yuko amatora ya 2023 yagenze neza kubera abantu bashize muri komite y'itorari ni kubera abagiye muri komite y'itorari bakurikije amategeko atagitsure kiri hejuru yabo w'icyo kiringo rero abategetsi bariho muri opozisiyo no muri leta bashyigikiye amategeko bahimiriza abantu babo kuriza amategeko kandi itora rigenda neza mu butungane mu Burundi ngo byarashobotse byarigeze kuba
icyo rero cyari ikiganiro muri Isanga aho mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiraga na Ambasaderi Gamaliel Ndarurinze na Ambasaderi Edouard Bizimana hamwe na Nyangoma Leonard umukuru w'ishyaka CNDD bavuga rero ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Kenya bagereranya amatora yabaye muri Kenya n'ayabaye mu Burundi nshuti rero twari kumwe aha niho ibiganiro twabateguriye kuri isaha bihumurije kubanga bw'ibyuma hari engineer Bob Burns afatanije na Inosa Kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenie Mukankusi amakuru rero ataha ni ku isaha ya saa 11 n'igice ni mukanya amakuru yo hirya no hino ku isaha hamwe n'ibindi biganiro mukomeza kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika.